Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 5 y'ukwezi kwa 11 mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero mu bimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze yatwariye guca Tanzania byari byitezwe iyi mbere y'ukwezi kw'icumi nk'uko byari byatangajwe n'ibiro by'umuhuza ntibyabaye byongeye gushika ubu nta makuru aratangazwa bavuga icyatumye ibyo biganiro bitaba nk'uko atamakuru ahari yo bavuga igihe ibyo biganiro bizosubira kubera canke niba bitazosubira kuba muri indwi naho intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando yari i Bujumbura akaba kandi yarashoboye gukurikirana muri Tanzania kubonana n'umuhuza Benjamin Mkapa. Twibutsa ko ibiganiro bihuza abarundi byari byatangujwe icese n'umuhuza mu biganiro by'abarundi yari Museveni umukuru w'igihugu cya Uganda mu mpera y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 iyantebe mu gihugu cya Uganda. Mu nyuma imishikirano irabandanije ihagarikiwe n'umwunganizi Benjamin Mkapa. Ikigaragaje muri ibyo biganiro byose nuko atakintu kiboneka cigeze kivamo. Mbega ikintu cyatumye abarundi bamara kirengo kirenga umwaka atacu barapfundika n'ikihe. Mbega ikintu cyatuma abarundi bahura bagapfundika amasezerano yo guhagarika ubwicanyi hamwe no gusubira gushira Urundi mu nzira iterambere n'ikihe. Abatavuga rumwe na leta boheba iki mu bintu basaba? Mbega leta yoyo yoheba iki biki mu bintu isaba? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumye abashyirantahe babiri bijunja abanyapolitiki bakomeye mu Burundi. Turi kumwe na Edouard Nduwimana akaba ari umuhuza w'abarundi. Mwiriwe neza mushyirantahe Edouard Nduwimana.
Ndabaye mwiriwe kandi aho mukigira bari ko batumviriza bose.
Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Igomeye. Turi kumwe kandi na Dr. Jean Minani umukuru w'umugambwe Frodebu nyakuri iragijyandadaye kandi yahoze ari mukuru mu runani Senared utavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri beneza Dr. Jean Minani
ndabaramukije mwiriwe ndaramukije nawe mwatwumviriza bose bagira amahoro y'Imana bakomere.
Murakomere rero ngaho.
Turakomeye.
Ego me reka rero dutangure kuri wewe amashyaka nta Edouard Nduwimana mwarabonye mwabonanye n'intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu Michel Kafando. Murashaka kututira ku mayange ibintu mwayazi ku bijyanye n'uburyo bwo gutorera inshu z'ibibazo bya politiki mu Burundi?
Murakoze. N'ibyo twaramanye n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU asanzwe akurikirana ikibazo cy'u Burundi icyo nabanza kubanza kubabwira mwenye mwenye shema kuru nuko mbira ngo mwanda mga kosora gato kuko ibiganiro abarundi bari mwana go alija kugira ngo ubwicanyi wakarai kukumu nila ubwicanyi wari mwurundi igihugu kiri mu mahoro igihugu kiri umutekano ariko byasigura yuko igihugu kitagira utagurane nuko mwende igihugu byose ku isi hariho ibibazo. Ibibazo rero ni ibyo byatumye habaye ibiganiro hagati y'abarundi ndetse n'amakungu akabandanya ashigikira yongera akurikirana mu byo twakiriye iyo ntumwa idasanzwe Michel Kafando. Ibyo twavuganye rero harimo bijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi kuko mwabivuze mu ntangamarara bisa n'ibiriko birateba hanyuma turamwereka turi nk'umuhuza w'abarundi dusanzwe mu byo dukora mu kazi ka minsi yose mu byo ibyiza biturekurira n'ibyo bibashinga biturekurira harimo cyane cyane gushyira hamwe abanyepolitike n'ibintu bitandukanye kugira ngo dukomeze amahoro n'umwumvikano w'abenegihugu. Turamwereka ingene twebwe tubibona hanyuma twambwira kandi ko twifuza yuko nk'uko n'umuhuza umworosha mu biganiro mu Katari yabivuze yuko yifuza ko ibiganiro byorangira vuba. Turamwereka ingene byorangira vuba hanyuma na wene icyo tubona n'uko abikenguruka kandi ashima intambwe igihugu kigeze ko akavuga ati rero byiza birumvikana yuko ibiganiro byosozerwa hanyuma tugatandukira ibindi biringo by'igihugu byo kwitegurira ibiringo bihambaye mu gihugu. Navuga rero yuko hanyuma twavuganye ku bintu bijyanye n'ibiganiro turanavugana kandi n'ibijyanye no kunywanisha abarundi no kuvugana ukuri kuko ibyo dukora byose mu gihe abarundi batavuganye ukuri ibi byose turimo uno munsi tuzobyazamo kuko bigaragara yuko ahanini dukunda kuvuga ku kinyoma.
mwa mwarashwe kuyaga cyane cyane ku kintu cyo bacatumye izo biganire bari bavuze ko bishobora kuba ari byanyuma mu kwezi kw'icumi bikaba bitabaye hari amakuru mwa mufise avuye kumuhuza canke iyo ntumwa idasanzwe
oya ivyo ntavyo twashoboye kuvugana gituma byari ko yafata umwanya ariko turibaza yuko gituma bifata umwanya no kubera imibonano ngira ngo umuhuza mukapfa akirimwo kuko murabona yuko twemera twakiriye turavugana arakira abandi barongozi batandukanye baravugana aravugana n'umuserukira barangwe speciale kasando nyene numva rero amaze kwegeranya ibyumviro by'abana bariya ni ngombwa ko yafata umwanya kugira ngo ashobore gutuma ko inama ya bose yotuma by'ukuri ibiganiro bisozerwa neza
hari amakuru abarundi bomenya yerekeye ivyo biganiro birashobora kuba bizoba nko mu kwezi kw'icumi na rimwe
twoba tuwese ntavyo twomenya kuko nkuko twababwiye twari yuko vya misi yose twaba turiko turakora vy'ukushira hamwe abanyepolitike nk'umuhuza wo mu gihugu hagati nk'umuhuza w'abarundi ivyo dukora twige tugumiza ko kuko ni akazi ka misi yose ivyo navyo vyo umuhuza mukapani baza ariko na wene abona yuko vyaba bikwiye ko ngira ngo yotuma ko vuba abanyepolitike n'abandi begwa nico kibazo cyo kuganira hanyuma agatunganya ko kamaze gaze kava mu nzira ariko by'ukuri nibaza ariko nawe yemye abona ko ari umwitwarika kuko abo bagiye barana na bose baba abari mu Burundi n'abari hanze bagenda babwira ko vyiza ivyo biganiro vyohera hanyuma abandi bakitegurira ibindi biringo uko by'ukuri ibi bikorwa umuhuza arimwo ni bikorwa vyatanguye kuva kera murazi yuko imbere y'amatora twari mu biganiro kuva mu 2015 mu kwezi ngira ngo kwa kane hatangura bitwa ba Fred Ginite mu nyuma Fred Ginite baramuyamiriza harazi bitwa batiri baramuyamiriza ari nawe hahava haza Benjamin Mkapa yaje mu nyuma yaho abo bahuza abandi babiri baramiriwe ariko rero bose icyo twovuga gikuru ni uko mu biganiro byose byariyo biba ari uko twaganira kugira ngo tujye mu matora mu 2015 nta na rimwe birinze baganira bavuga bati tugende mu matora urebe amatora yabaye mu 2015 icyo bituma nibaza yuko n'igituma binatera ni uko ubu abantu batabona ati mbega bari kubaraganira ku biki kuko ubu nibaza ko tuba tubaganira rwose tujye mu matora y'2020 kugira ngo tuyagendemo abarundi batekanye uko no mu byo somye bakuru b'igihugu bari bashinze umuserebe nambwira bati genda ufashe mu biganiro by'abarundi kugira ngo bagende mu matora n'amatora niyarangira hajeho n'inzego abarundi bose bashobora kuyumvana mu bimutsa yuko ngira ngo nimba mutara batajyaye hose numvise ko turi kumwe na minani ngira ngo ku murongo yuke neza yuko itariki ngira ngo 19 z'ukwezi kw'indwi turi mu biganiro hari umuhuza yatumwe na Museveni n'umuyobozi witwa Kiyonga icyo gihe twari mu nama ariko turatera tujya imbere niho twabona urwandiko ruvuga yuko abo bantu inani n'abandi bari kumwe bari kugira ikintu cyitwa Sinarede muri Ethiopia turavuga tuti mbega nuko turi mu biganiro tuvuga amatora mu 2015 abandi bagira bagende muri Ethiopia kugira iyindi migambi mwumva by'ukuri turiko turaganira ku bibazo bimwe cyangwa hari abantu bavuga amatora ntibatayashaka no munsi rero n'ubu nabaye ko ikibazo kiri ngaha kuko hariho abantu bavuga ati tuganire kugira ngo tugabure ibibanza twibagire ingingo z'abenegihugu ivyo rivyo bizaba bikunde nibaza yuko by'ukuri ari aho nako navuga nti ko tubakira ku kinyoma abarundi barakunda kugendera ku bintu bitavye kutavuga ukuri twashaka rero nkumbure twe nk'umuhuza w'abarundi abarundi bonyine cyane cyane abanyepolitike abandi bombi bo gushira imbere kuvuga ukuri bakumva yuko by'ukuri turiko turaja dutera imbere twumvira amatora mu 2020 atari kugarukanira ngoka ku byarangiye
imbere yuko tugaruka kuri ivyo biganiro bisa n'izabaye ingorabahizi reka Dr Jean Minani nawe agire ico atubwiye ku rugendo rwa Kafando mu Burundi mushikanahe Dr Minani murabona kuko urugendo rushobora kuba rwabaye ingirakamaro
tubanze ubwa mbere na mbere twambwe ico twiyumvira kuri ivyo uwo mushingantahe Edouard adahagiye kuvuga ubandi na mbere ntitugeze twanze ibiganiro twebwe twasitana ataho bishika kuko twashaka kujya mu matora ateguwe neza ariko ntibadukunze ko tuva muri matora ateguwe neza aravuga ati baciye bagira ikintu cyitwa sinanigira iteka none y'abantu bajya kuganira bari mu migwi 15-20 iyo bagize imana bakaja hamwe hagira umugwi umwe bari 15 washaka kuganira n'abantu 15 ukaganira n'umuntu umwe batarukirana ajyaneho byaba byiza ntibyatwa twari kuba tworoheje ibiganiro muri baba yigwitwaje ntago bashaka ibiganiro narabonye byakurikije icyakabiri nashaka kuvuga nuko muri ibiganiro byose bibijambere niba n'igihugu iboneka neza ko ari Bujumbura wakukagwita ngowe na Ngunziza harimo n'uwo Eduardo nyine badashaka ibiganiro na gatoya urashaka ibiganiro byorera ngahe Bujumbura abahunze batarimo cyangwa nyakurikike benshi na senarede twebwe turi bita ibipinda ngo kuko ngo twanka iyo leta icaduka yishyizeho idakurikije amategeko ko tutoba turimo bashaka rero ibiganiro bikumira ibyo biganiro bikumira naho bizoshika bashaka niba bigire n'ubu babizogire n'ejo naho bizoshika icya gatatu nashaka kwishyura kuri icyo kibazo ku bwacu Perezida Kasando arimo arakora akazi yatumwe n'uwamushyizeho ni ukuvuga kugerageza guhuza guhanura kw'abarundi bose mu biganiro guhanura cyane cyane iyo leta y'i Bujumbura ko yokwemera ikaganira n'abatavuga rumwe nayo kandi idakumiriye kandi tukagenda arusha uburenzo cyamuzanye kuko nk'uko mubibona ibiganiro byarahagaze bimaze iminsi bavuga ngo bigiye kuba nibyo bavuze ngo twagize mu kinyegero ego ibyo twaganiriye ariko mwaje dushitse bashitse i Bujumbura uwo Edward Zanye naciye avuga ati jewe nabonanye n'abanyapolitike benshi bashaka gutaha nashaka kumubwira ko uwo babonanye ata n'umwe n'umwe ndabeshuje nta n'umwe n'umwe yemeye kuzotaha adatahanye n'abandi bose tugarutse mu biganiro
nk'uko byavuzwe
agasando rero nabanda yakora ibikorwa byiwe ego yarabonanye na y'i Bujumbura yarabonanye na n'umuhuza na twebwe twarabonanye muri senarede giriteka twaramubwiye icyo twiyumvira twaramubwiye ko dushaka ko twebwe ko ibiganiro byuba kandi bikaba nk'uko twari tubisaba bikaba hagati y'abaserukira leta y'i Bujumbura ya Petero Nkurunziza n'abayirwanya ari twebwe n'abo bose bafite icyo bavuga tugahurira Arusha tukavuga tukanonosora tukagira icyo dupfunditse kugira ngo Burundi bwogorwe
muri iki gihe
twarindiriye inyishu ya Rose kuko yatumye ko azoduha igisubizo avuye i Bujumbura avuye no kubonana n'umuhuza
Dr Jean Minani abarundi muri iki gihe basa n'abarushe n'ibiganiro bidahera nk'uko twabyumvise hariho ababunganirizi nka batatu canke eka intumwa zidasanzwe za ONU bose biyamirijwe eka haba biyamirijwe na leta y'u Burundi canke biyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta ivyo biganiro bikaba bigiye kurenza imyaka ibiri ataco biravamwo murafite kizera ko abarundi ku mpande zose muzoteba mu kikubita agashi kugira ngo abarundi baruhuke mukanyaga
ubuje hayagabanya yagumwe muri yagisha ibiganiro birashoboka igihe iyo leta iyo gihe abo nyine ba Eduardo na Petero Nkurunziza nabo bari kumwe bose bukwemera ko ubugana n'abatavuga rumwe ntibature aho bashaka kuganira kuko ibiganiro mwe n'ibyo n'amasezerano aba mwafite icyo bapfa mwafite icyo basezerana ko ntabana n'ababanyi n'inshuti z'abandi zigirwa n'abavukana kuko ntacyo baba barimo barapfa twebwe icyatumye duhunga turakizi icyatumye haba abarundi isinzi barenga 500,000 ari hanze icyatumye abantu bapfa icyatumye abantu bahaguruka bakavuga ati turazi ibyo bimwe biraba n'abandi bari mu nyuma arimo bari kubyanga ibyo barimo barafunafuna bakora numvise ko bashaka guhindura ibyiza uwashinzwe n'ibindi iyo byose n'abandi bari mu nyuma bazobyanga kandi bari muri bo nyine uko tani ko na Edward azo bari muri bo mu zo bazovyanka ije ikintu cyamiriye n'ubundi ngo bameze zo kwama ubwo cyo twibaza abarundi ndi baruhe ni ngombwa ko baruha nawe ura ko ari agowe abarundi baragowe abarundi bari mu mabi menshi ico bituma barusha basaba imana mbega ni byari zo kogora buri tuzo ko twukwitira tukaganira ingorane zigahera ariko abazitira abavyanka nabo nyine mwumva bakoma bizikira ku butegetsi bari hari ibirinde n'ibindi birigo uwo ngo ashaka kubaho kabami ngo babigira abami nka kumwe kwa bokata niko yatanguye ariko imbera n'imbera bazomera nka bokata
ibiganiro bizoba hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe na leta Dr. Binani bizoba byerekeye gutuma aya matora mu 2022
ibyo yavuze Eduardo ngo nta matora dushaka mu byo twamye dusaba twese dushaka amatora niwemere baze tubiganire tuvuga n'iby'amatora amatora yo naho bavuga tufite amatora y'ubuzoro 2018 mu mwaka uza tuganire tuvugane aya matora yoba gute mbega amatora gute udashobora gushikira abanyagihugu bazogutora mbega amatora gute ugenda kwa umunyagihugu umunyagihugu ugiye kumuraba agasigara atotezwa agasigara atuwa ukuri na buhoro bamubaza icyo mwavuganye bamufata cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyeruza cyangwa upfuye ugasanga bagutegerera kunyuriza umugira huca aya matora yashoboka gute twebwe turashaka amatora n'ubejo aho bukera bubaho kibaze tubijyane imbere y'amakungu imbere y'abashinga ntayo tubijyane tuvugane neza iby'amatora yuba n'igihe yubira ni kujyereba akaba amatora umunyagihugu wese ahari atora ikiri ku mutima akaba amatora aho umunyapolitiki afite ijambo ashaka gushikiriza abanyagihugu akaribashikiriza afise umugambi akawushikiriza akaba amatora atanwa atamikwa atanwa aturubikwa amatora meza amatora amanyanga
ibiganiro rero
ashaka tuyatiga bashaka bade n'ejo tuzuyaganire ariko ntibavuge ngo hari aya matora nta matora yabaye hari aya amanyanga hari aya gukoresha igikenye mugihe no kugikoresha urabona aho yadegeje ibyo twari tubabwira urabona aho yadegeje mujye mwegere ngo warone ibijuju barabona aho bibagejeje abarundi
ibiganiro rero Dr. Binani
birirwa banjye amafaranga rije n'ibindi ntibavuge ngo abarundi baranezerewe niyo ndivuga n'abarundi abarundi banezerewe na gatoya
ibiganiro Dr. Binani ibiganiro rero byo byerekeye amatora ntibyo byerekeye kugabura ibiganiro byo byerekeye gutunganya amatora neza ntibyo byerekeye kugabura ibiti nk'uko amakuru atukura kutangazwa n'abantu abatari bake abivuga
niyo nayo si ibiti byinka ibiti bishaka niyo ni ibyo biti byo ntadushaka
tubibutse
ariko n'umuntu ndi hanze byo nta biti bishaka none ko atabo gushyigirana ndimo ndarondera ko umuperezida w'umwe ko mu nama nshingamateka ari umwe umuperezida w'inama nshingamateka ayo manyanga ko mu cyunama natowe n'ubundi mu cyunama natowe n'abandi mushingamateka maze imyaka 20 n'ingahe kuva amatora atangura nta nanywe ntabaye umushingamateka
yego
mbere amatora gute
tubibutse inshuti
nta muntu n'umwe muri twebwe atinya amatora kuko tugiye matora tuwaze ibyo dushaka tuzobyumva
tubibutse inshuti mwese kumwe mubandanya tubibutse inshuti mwese kumwe mubandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert Gilbert muri we neza
kamara mahora
muri hega Gilbert
je ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ni nde
Irankunda
Irankunda urafite ikibazo urafite icyumviro
yego nako numviriza Dr. Jaminani
yego
yego hanyuma nako numva ibintu ariko arashikiriza no kuri kw'Imana turamenyera abanyepolitike bo mu Burundi no hanyuma ko turamenyereye no kuri kubisanzwe turabazi cyane rwose ko turamenyereye ko uhereye muri Denis Senke amatora haba halo
duga ku ijambo turakumva
dore ku matora ya 2015 aba kugeza amatora ya 2010 n'aya 2015 ari karaba twagiye turabona abanyepolitike batandukanye turabona imigabo n'imigambi yabo ku bisanzwe bariko bavuga ngo twe ntidutinya amatora ku bisanzwe ugiye kuraba MDC twaciye dutangwa kubura ati mbe umunyepolitike w'u Burundi ni iki twabonye icyo bari n'icyo bamaze ku bisanzwe ntitubeshanye ikisha abarundi no kubesha uno munsi ngo twebwe ntidutinya amatora amatora barayatsinze ahubwo bo igituma ibiganiro bikoreshwa birafata ni iki nibazi bavuga ko leta y'u Burundi cyazi yuko iri butumbura cyazi ko naho bahunze nibafundiye ikintu kimwe kugira ngo umurundi w'umunsi aronke amahoro akwiye bavuga ko uno munsi tubona ko twotumwe aya matora ya 2022 ahurikiyemo leta kuvuga ngo ibwirizwa shingiro ni ihindutse numva ko umengo ubikeneye ntabwo nibaje bote 2022 dukeneye amatora ahurukiyemo bose hama abanyagihugu bonyine bagire shwa yabo bavuga ati twe dutoye naba ari petero rwiza bavuga ati genge yasubire kwitoza nimba bo babyemeye halo
ego me urakoze Gilbert irankunda reka dukakwijambo unyarutse
ati hama nibavuga ati nibaze rero abanyagihugu kugacu nifo turushe tuvuga ati dushigikiye naka pana uvuga ngo abanyagihugu babashikire nabahari niba bahari nibaze mu matora biboneke bigaragara basibare kuvuga ngo abanyagihugu benshi ngo bararushe ngo barabashigikiye oya ntabahari ahubwo nibavuga ati reka dutegure amatora hama niba badushigikiye tubatore tubatore nabo bemera ari ntayishize nta kindi twende mu Burundi twaza akajagari bibi birwara keza mwe n'igihugu bagafata bagavuga ngo banaka barashike kata bashigiki nibaze mu matora ariho yatinya bano cyo kubivuga ku maradio turabone ku rubuga kuri tele tuvuga ati tugira tubatore tutabatore naho dutore dushaka ko twe tuba ari twe tudesida
mu kanya gatoya cyane rwose Dr Jean Binane mu gihe cyo mwishuye Gilbert irankunda
umunyagihugu sitamuzi mugabo nashaka kumubwira yuko ndamubaze ndayamaze guhunga ndabimfurije rero uribaza yuko wowe uruta abanyagihugu bose ibihumbi amajana indwi bari hanze bahunze bagati zabo bakemeye ibyo bigasambuka ntibakira abarundi abo mwarabakuyemo ni ukuvuga rero murumvira amatora bamwumvira n'abandi kuko mutwara zoza abwizwa gutwara abantu bose n'abahunze bakaba bari mu Burundi kuko mutwaye dushaka ni umutwara dushakira Burundi ni umutwara azotwarira bose nta muntu rero abuze gukumirwa ntanyagukira ntanyagupfa ntawapfa wangura
reka duhere ijambo
urabanza mubwire neza twebwe ntitutinya amatora na gatoyi mbeweje mu matora gute ntabona ibirimo biraba ntabona uvuze na gatoyi gatandukanye n'ibyo leta yumva ishaka n'ibyo guhugu zishaka kuba tuba mu nyobozi bakamutwara mbe ntiyumva abantu biga baratugwa mu mazi mu ruzi abo bantu s'abarundi mbe ntiyumva abantu biga barakubagugwa mbe ntiyumva abantu biga barapfa batazi icyo bazira abantu bapfungwa batazi icyo bazira ngo ni uko bavuze intwaro nabi mwakagenda gute kuvuga intwaro nabi kuvyo yakoze nabi gute uzi neza ko ashobora gupfunga cyangwa ubibwiye atabyumva baca bamupfunga n'uwo bafatanye ikintu umwandikiye ni telefoni baca bamupfunga bari bamunyuruza n'uwo banyuruza ntibasubire kumenya iyo agiye ubu mu Burundi abantu basigaye bagenda batavugana ukuri batinyana kumwe kwa kera niyo twaba twumva kera byahora bigirwa uhamwe utashobora kuvuga n'umuntu n'ubundi ngo sureti iruhande yawe ubu bose batekewe n'ubwoko ayo matorero bagute kugira ngo bibereye byose biveho ni uko twemera tukaganira mbebyo genda gute n'amatora ari mu mahoro abantu baricara bakaganira
batinyiki
aho twese twari twemeranije Arusha tukaganira
cyose twatumvika no kujya tuza tukaza tukwica Dr. Jean tukaha akanya abanywa muri radio Ijwi ry'Amerika bari kwarondera umurongo ari benshi reka duhe ijambo umuhuza Edouard Nduwimana nawe nyine agicavuze ku byashikirijwe na Gilbert irankunda cyane cyane kubyerekeye gutinya no kudatinya amatora eka no kuhamagarira abanyapolitiki bose kwitaba amatora bakavuga ukuri tugakwi ijambo
murakoze cyane nagira abandi na mbere mbanze sibe gutera akamo abarundi bose bahunze ko botahuka impamvu ntere n'akamo cyane cyane abanyepolitike nabone ko botahuka bakaza kubaka imiganga yabo bayifishe abakwese n'abakaza guterera muri politiki bashobora gutegura amatora yo mu 2022 amatora atekanye kandi ntakekeranya yuko ari amatora azogenda neza cyane nibutse minani yuko ariko azabona abo babwiye ariko bo kwita amatora muri 2018 woca baza oya amatora atamaze kumvikana yuko turi mu nzira ya demokarasi azoza araba uko imyaka itanu irangiye narindi rero mu myaka 2022 n'andi matora azoba kandi azokurikirana azoba mu mwaka 2027 kuko uko integuro imeze uno munsi abenegihugu bayemeza ibiringo bishobora biva ku myaka cyane bije ku myaka indwi kandi ambiye yuko byukuri jewe sindi mu zohava bagira bati bizashinzwe irihindwe kuko ni uburenganzira bwa bene gihugu ndasomera rero abene gihugu nibashaka ko rihinduka nagana mu bire yuko byukuri ntanyitege mu bazomuhambya ahubwo ni mahamagarire yuko yotahuka ikindi naco nuko bimbabaza cyane kubona umuntu umunyepolitiki nka Minani ariwe avuga imvugo mweneye kuko ndibeshe Minani wafunze imyaka irenga 63 ariko aregeza imyaka 65 uva yuko ari umuhumure kandi yaraciye mu nzira atavuga rumwe na leta araja ku butegetsi uva yuko ari umunyepolitiki atari wejo none tuba twiteze yuko ahubwo yobye mu banyepolitiki badufasha kumenya ibyabaye kumenya ukuri no kurekuranira tukamenya ndetse n'imvugo yagiye arashyikiriza muri 1993 aho yamuhagarariye abarundi guhagarara bwuma ngo bagwanire demokarasi byose byari mu bagiye kugira ngo abarundi bashobore cyane cyane gukomeza abanywana n'ubutimba za demokarasi ariko n'umunsi umwe nari karavuga cyane cyane nibaza yuko ariho ngira ngo n'ibibazo akinya kuzuhava yishura imbere y'abarundi icya gatatu navuga ni uko yari karavuga ngo batavuga umwe na leta mbega none ni ukuvuga abande ni ukuvuga yuko basize amazina ukitwa Minani ntuwitwe naka nk'uburi batavuga umwe na leta abatavuga umwe na leta bari ngaha abashyira hehe ku migambi mu Burundi irenga 40 hariho umugambi umwe nari ku butegetsi hakaba n'abandi mu mizero bari muri leta kandi kiri kwatavuga rumwe na leta hakaba itona kandi imigambi irenga 30 nayo niri mu icavuga rumwe na leta ni ukuvuga kwitwa Minani cyangwa kwitwa naka niko tuba icavuga rumwe na leta nibaza rero yuko cyane cyane nawe utangura agatahura abo bari kumwe ngaho ngira ngo umbure ntibasangiye ibibazo ngo hari abona ko bafatira mu mugongo abandi kuko kuva hari bamwe bashaka gukendagaza ubutegetsi itariki 15 kwa gatanu murabyibuka bagaca bavuga bati turi isoko no mu biganiro itariki 19 z'ukwezi kw'indwi nk'uko navuze twari mu biganiro na Kiyonga bateguye coup d'etat biranka baca gisokora mu matora wo mu itariki 19 z'ukwezi kw'indwi baca baragira ngo bagiye gushinga isoko na REB uno munsi izo mbere nk'aho wari ufite igice gihe mu biri ibyo mwashaka iki bashaka igihugu kitagira ubutegetsi bari bagamije iki numva yuko by'ukuri rero jewe nk'umuhuza w'abarundi kandi na mbere nk'ibyo biramba bagece bituma bashaka yuko botahuka batacungagiriza bakubaka imigambi hanyuma tukajya hamwe tukanagira hamwe ibyatugoye muri izo biringo byose ndondaguye hamwe tukubaka igihugu gishya gutegura amatora y'2020 naye handi by'ukuri biragaragara yuko n'ubu naho ariko aravuga gutyo urabona yuko by'ukuri atari amatora bakeneye twarabibonye kuko mu biganiro tumaze tubwirisha ngaha twashoboye kugirana imigambi yose iraja hamwe mugabo hari abaciye bandika amakete bavuga yuko twatwumvikana kuri kontasi y'amatora yo mu 2015 iyo nayo mukamuzi yuko yarangijwe na seni ni ukuvuga by'ukuri baragendekeranya ibintu mbega noneho ho kuvugana ibijyanye n'amatora twenda kugenda Arusha twenda kujya mu Buganda ntibotatwabivuganira ngaha iyo bindi bihugu za Uganda ko hari abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu aha muri Kenya abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu muri Gabon ntitubyumva ntibari mu bihugu abo bandi kubera iki baca baja inyuma y'igihugu nuko ngira ngo nibaza yuko cyane cyane ahubwo hari n'ibihugu nkumbure bishobora kuba byashatse kubafasha cyangwa nk'iyo nyine bari hanze ariko by'ukuri twasaba yuko twebwe biratubabaza nk'abanyepolitike nk'abo bakivuga mwe nuko twifuza yuko by'ukuri numva mbere agira ati ubutungane burankurikirana nibagira ingufu babe kuraje bataha ubutungane bakwitaye mu gahanga rega muri politike ni kumenya yuko ugiye muri politike haraba
Claude muri hehe
Ndinga igitega
igitega witwa ndahizina gikirundi
Claude Manirakiza
murasikibazo murasikimvira mu kanya gato cyane
ndo ngomba nago bakwada hanini cyane cyane uyo Yohani Minani wo muri Senarede kuva mu 2015 amatora abaye baciye bagenda muri Senarede umunyamakuru yabahaye ijambo bwa mbere yavuze ko ari barongoye umugambwe abanya Sweden nyakuri tukaba tuzi ko twumvise yuko ikongere ya musubirije ati tibwo mugambe mu gihe ubarongoye sinarebe twago batumusabaze n'umuco kuri ico kibazo hama bwaze kandi ibiganiro bariko baravuga uko batabigiyemwo bidashoboka babona yuko nazo guma bafatira ibihano Burundi kugira ngo twebwe abanyagihugu batobatse tubandanye ari twebwe tuhagwa bagiye dusabira ibihano Burundi ubutura n'umuti wo kwivuza kweri hano bafatiye Burundi n'ubwo n'urukundo bakunda bene gihugu no geza ngaho tubazo twanje muri make yogerageza kunyishyura umuganga ari hano
reka tumuhe ijambo Dr Jean Minani tuga ku ijambo mukanya gatoya cyane
ego makoze nashaka nshimiye mvuge ko twebwe udatinya amatora na gatoyi kandi abarundi barazi ko ntigeze dutinya amatora bazi ko mu batinya amatora ntarimo n'amanda ya jamu ketse amatora ashaka kwica abantu babanza bakuramo umuntu ashaka kwitoza abanje kumwica ayo matora ntawe yajamo ika kabiri nashaka kwishura umushinga ntaho yabivuze neza ko umugambi wa Banyafudu bunyakuri sende deftede iyo yarasubirije nawe urumva nyine ko iyo ari sende deftede yasubirije kandi nawe nyine ari umugambi ikaba yihaye uruhusha n'ububasha bwo gusubiriza abakuri imigambi badashaka urumva ko amakenga ataraho nimze neza dushaka kuganira nimze dushaka kuganira mbere ko tujya mu matora ko umugambi urimo urahiganwa udashobora ufata uwundi mugambi wawusubirije uwutwara kandi atari umugambi wawe ko imigambi ingana imbere y'amategeko icyo gihe tubwira kuganira ubwa mbere na mbere ko no mu gushaka amajwi imigambi yose ingana mu gushaka amajwi ibyo tubwizwa kwigana tukabyumvikana icya gatatu yewe ntimubona neza ko ngaho mu Burundi uvuze ahushanya n'ibyo leta ishaka bacu bamupfunga cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyurura nabyo mubona n'agasesesho wamuri imboni yakore gusa zimurara ko muri gipinga ibyo nabyo mubona ibyo byose ije dushaka kuganira umutekano w'abazotaha umutekano w'abazoja mu matora umutekano w'abazotora n'abazotorwa ibyo byose tugize kubiganira kujya amatora yugenda neza niyo dusaba ibintu by'umurengera kuri ibyo ibyo bitewe nabyo ibihano ibihano biba babyikwebwe kandi ababwiye nari narabipfutse mwarangurikiye ku maradiyo yose mwarangurikiye ndabivuga kuva na kera nyabuna wowe wa mugabo Petero Nkurunziza ntushaka iyindi manda uri n'urikwebwe niba kwegera abarundi ibyo navuga byose ibyo bibabashikira abarundi rero abutwa kumwikomo mutwe twasabye twasabye ibihano nimutu mwikomo kuri Petero Nkurunziza nimutu mwikomo kuri iyo leta nkiyo rero wafuna fulani waragira ngo washaka kwiyongeza yandi mu manda ngo washaka guhindura ngo ahindure ngo ibyarusha ngo ikiringo ngo yashe ku myaka indwi yongere asubire kwitoza iyindi myaka cumi n'ine ibyo byose muzobona ingaruka mbi izobazanira
Dr Binani mukanya gato
ndayegereje niho yagira ubwoba aho kubona umutama nka jewe nari miriwe nabi nkomoka nkagenda nkasiga ibyanje bagasigara barasambura aho nta gahazi babonamo turi benshi
ku kibazo cya Claude Manirakiza Dr Minani ku kibazo cya
gatoyi bazaza ababwire bumve muri abanyapolitike bose nari nina babizi bose barahunze hatwe abantu bashasha abo bantu ba Edward nyine nashaka Manuel Edward yarahenze umukuru w'igihugu aguma muhenda yumva ngo nagiri ndamusabye ariko kugira wenda umukuru w'igihugu ndamusabye abivemo ko nayo bizora ingaruka mbi iminsi izoza ntihazobibona
Dr Minani mukanya gatoye cyane rwose mukanya gatoye Dr Minani mukanya gato nashaka mutubwire ikintu abanyapolitike bakwiye gukora muri iki gihe ku mpande zose twihweje iki kibazo cya Claude Manirakiza ikintu mukwiye gukora muri iki gihe abanyagihugu bavuga ko bagowe kwera ibintu kwera ubukene bw'imiti ibintu bitandukanye ku ruhande rwanyu batavuga rumwe na leta mwokora iki eka turabaza icyo kibazo cyo kibaza no mu shinga ntahe Edward Ndubimana ku ruhande rwa leta duga ku ijambo mukanya gato Minani umunota umwe ikintu mubona muhindura ikintu muhindura ni iki Dr Minani ku ruhande rwanyu rwatavuga rumwe na leta wihweje icyo kibazo cya Claude Manirakiza
gukora wabwiye byose ni ibiganiro aho abantu n'abanyamuri bafatiye hano kesha no gwesha tetwe twabatumye twabwiye ingwane zacu mugo bari bamaze no kubifata kuko bafite amasezerano bagiranye na leta uguha mukumvikana kugira ngo aguhe ikintu ukakinga ko umenya neza yuko ikirenze ko nawe cyasoko amasezerano amwagira
ikintu mwohindura kugira ngo
hagati y'ishyirahamwe ry'uburaya na leta y'u Burundi nuko bakurikiza demokrasi nuko bakoresha amafaranga babaha neza nuko bubahiriza hagati y'akazi na muntu ibyo byose barabigasanga ntibyubahirijwe bakabatuma ko bakaganira bakababwira ati ntibyubahirijwe ubwo twabivuganye
Dr. Minani muri ko muvuga ibyo leta yokora
bemera bagasubira gukurikiza ibyo bumvikane nk'uko babikurikije
mwe muri ko muvuga ibyo leta yokora nakubajije ibyo mwebwe mwokora ku ruhande rwanyu ariko reka ko mutacishure reka icyo kibazo nakibajijwa
leta rero nireke kuzirica abantu nireke kunyanyasa abanyagihugu nireke gucungira abantu ubusa nireke iyo mikirimba
ntikurishura ikibazo nabajije reka
subiri iwawe dusubire ku mirimo ibyo kumarigara kwibazira kwita abantu
nari nabajije ifite kubyo gukora mwebwe ariko reka
tubaze wese ahari akore neza akore nk'uko ashaka adikunda abanyagihugu
reka tubaze
bishoboka ibyo tuticaye hamwe ifite twese twokora takiye nuko igihe biganiye ibyo ariko cyose yarusha tuzobariyo turi kugira ngo tuganire twumvikane
ikibazo kije mu mushyana Edward ndo imana ikibazo umushyana Claude Manirakiza abaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe urabona ko abanyagihugu kuronka imiti bibagoye si imiti gusa n'ubukene bwarabinjiranye ikintu leta y'Uburundi yohindura kugira ngo ibintu bije mu buryo niki
ndakoze ugandonegira nshimire Dr. Minani ku byo asikirije bimwe bimwe aravuze cyane cyane ibijyanye n'ibyo babona byo bandanye biganirwa yavuze ibijyanye n'ingene twaganira kuri amatora atagende neza aravuga ati twaganira ku bijyanye n'umutekano w'abanyepolitike batahuka tukaganira n'ibindi byo ni ukuri jyewe navuga yuko ko umuhuda w'abarundi ndabikengurutse kuko numvise yuko ari agenda y'ibiganiro itomoye cyane kandi nubwo yuko ndetse n'ukunaniza yoba ikananiza abone bagwa yuko by'ukuri icyo ni cyo kwenguruka ikigira kabiri na cumi nako bamenyesha makuru nagira mereze nubabwira yuko ibi kuvuga ngo abarundi bararushe nta barundi barushe abarundi bari ku kivi abarundi bari mu mahoro abarundi mu bukene bwabo barabayeho kandi bari mu mwumvikano mwiza aho ngaho ntiturushe turi ku kivi turiko turakora ibikorwa by'iterambere turiko turakora ibikorwa byo gutsimbataza amahoro nta barundi rero barushe naho bashobora kuba mu bukene nk'uko no mu bindi bihugu usanga ibicanke biriya hari ubukene ku isi no munsi ku isi hari ubukene kiriho kijyanye n'icyo kuganagira bwa mbere na mbere nibutse abarundi bariko baratwumviriza ndetse n'abanyamahanga yuko atana hano ku isi imfashanyo yigeze iteza imbere ibihugu nuraduha kare mu tugiye mu kigo kino gihugu kanaka ko imfashanyo ni yorotse n'igihugu cyarateye imbere nta na hamwe ni imfashanyo yo bahora baduha ntabwo byari ideni kuvuga yuko ahubwo badutaraye kubona ngira ngo banagihagarise kuko hari naho kurambika isura gutera kwambara no munsi abarundi baragerageza kwimunganya mu bukene bwabo amavuga ngo imiti birahura jese niba ariko hari umurundi ariko imana ngo nukwera abuze umuti wo kumuvura imiti mu bitaro irahari irakwiye abana bandanya bavuzwa ku bunavyi bakibaruka nk'uko umugambi wa leta ubitegekanya bavuga rero yuko by'ukuri simbona yuko hari icyo twaza ngo tubyatwambane tutakambe kugira ngo ibyo bihano bituveko twavuga yuko ibihano babifashe ugushaka kwabo baraturenganije barahoteye abarundi ubwo rero nibaza yuko by'ukuri kuri icyo ntabwo tutakubafuka na bayideni bari badufitiye n'amafaranga yabo ejo nibashaka kugurura abasore bakayatanga bagatanga ariko naho tuyatanga umenye yuko ubundi biko bitunganya kugira ngo bushobore gutunganya ibyabo tutarinze kurindira ibyanyu kuko nayo bivuze bigaragara ko atamanye ziga ziteza imbere igihugu niba rimwe rero turi mu mahoro turi mu mutekano tatari dukomeze ubumwe ntitwagire ubumwe gisigaye tutazi yuko n'iterambere ryari kuboneka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Frederic mwiwe neza
mirawa neza
mwihega Frederic
ubu tuvugana na Ngozi
Ngozi izina ry'ikirundi ni nde
Hello.
Witwa nde izina ry'ikirundi?
Ni mego mfata Dereka.
Ego meduka ku jambo kibazo cy'umviro mu kanya gato.
Ego ikibazo nagomba kupato no kumpanira o niba ari Dr. Shaminani nagomba kuba na bababwira ko naho bamwe bakomeza kwibaza ngo ngo baratinya amatora ntabwo batinya amatora na gato ahubwo bategwa ubwoba bwo kuba bakwinjira muri ayo matora kandi turabona abanyepolitiki bamwe ko baba bafite ishaka ryo kuba boja mu gihugu cyacu kugira ngo nabo batuzanire iterambere ariko ntibigera babona n'urubuga bw'ukuntu bashobora kuba bashikira abanyagihugu kugira ngo batubwire ibitekerezo byabo aho bayivugira usanga hatiyisanzuye ku buryo ntibashobora kuba bogenda gushyikiriza imigabo n'imigambi n'abantu bashobora kuba bashyikiriza imigabo n'imigambi yo kuba batubwira nk'ibyo bazadukorera kugira ngo twumve nabo yuko baba ari abantu bafise integuro nziza bageze ngo barashe kuba bogira icyo bavuze turabona yuko bashobora kuba bobangamirwa ikindi nacyo nashobora kuba nojaho ni cyo guhindura ibwirizwa shingiro mbega ibyo bwirizwa shingiro ko bavuga ngo bagomba kurindura kugira ngo basoshire ku myaka indwi bishoboka gute mbega abo bashinga amateka n'abacyanguza amateka abo barize kuri ya neguro twebwe abanyagihugu twabatwara batumye cyangwa baratubajije kugira ngo bumve natwe icyo tuvuga ko twari kuba boshyiraho ukuntu bashobora kuba bogira nk'amatora hamwe nk'abanyagihugu twebwe nyine dushobora kuba twakwiyemereza yego cyangwa oya tukamenya aho tugomba kuba icyo tugomba kuba twakurikira kuko badutoreye kandi tutabatumye duca twumva yuko umenga na kagwi k'abantu kaba kateguye iyo nteguro ntidushobora kwemera yuko hari abantu bonyine baba babyishakiye duca twumva yuko umenga ni yindi nteguro baba barateguye ubwo bari bakwiye kureba ukuntu twebwe nyine batubaza turi abanyagihugu tukemeza ati yego cyangwa oya kandi bikaba ngombwa yuko niyo neguro bayitegura ariko n'abandi banyepolitike baba baragiye mu bindi bihugu bagahunga igihugu cyabo bisaba kubanza bakabagarura bakabagarura bakabyigira hamwe ku buryo bashyigiye hamwe byoroshirizaho kugira ngo bizotere intambwe.
Federico wakoze ikibazo cya kabiri n'ikibazo tuzotorera uwundi munsi ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ririko rirahindurwa ni ikibazo tuzokwiga mu nyuma ariko umunsi twari ko tuvuga ku biganiro atacu biravamo haize igihe kirekire mu kanya rero barakwishura abashinga ntayo cyane cyane kubyerekeye ikibazo mushikirije cy'umutekano muke w'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ariko imbere yaho reka mbanze mpijambo nahimana mwiriwe neza
ndabumva cyane
muhiga nahimana
yenda hantu bita Imuranza.
Imuranza witwa nde izina ry'ubukristo?
Nahimana
Pierre Claver. Urafite ikibazo cy'imvire duga ku ijambo?
Ni cyimbe bwa mbere nago mashimire umushinga ntahe muganga Yohani Minani ku bintu ariko arashikiriza je numva byose je numva ari byo hama yuko byerekeye ibiganiro nk'uko yabivuze nako ibiganiro byoba kandi bikaba vuba hama bigahuza afitaniye ingorane ni ukuvuga yuko hariho leta n'abayishyigikiye hama hakabaho na opozisiyo iri muri nani sinarede hamwe n'abandi hariho n'abavuga ko barafashe ibigwanisho hana bikaba kugira ngo umwumvikano w'abarundi ugaruke hana umushinga ntaye muza abarundi ku byo ariko arashikiriza turazi neza ko ashyigikiye kandi ava mu muganga uri ku butegetsi ubwo twamusaba ko iyo hanura leta arimwo n'umukuru w'igihugu ndazi ko amwegereye cyane yuko bokwemera bagashyira imbere ineza y'abarundi kugira ngo abarundi baronke amahoro hama
sozera
intuze icyiyumviro cya nyuma cyari cyerekewe nyakubahwa umunyeshamakuru kuko biramaze kugaragara yuko mengo abantu batavuga rumwe na leta urabakarira cyane kandi ijambo uri baka ni ngombwa ko numvise ko umushinga ntaye Minani ko ubwo mugomba nimuhaye ijambo kane y'umwaka tugusaba ko umenyesha amakuru usumba kumwe politike murakoze
Ndahimana nibaza ko ivyo vuze utabigifitiye uburenganzira kuko ubwa mbere na mbere ntiwaravye mwanya yavuze ushaka ko raba neza ushaka ko sanga yavuze mwanya muremere kushundi ivyo bintu rero
yaje nibaza oya nyako amenyesha makuru
bondi turiko turahanya kuri radio rero
oya ico nifuza cyane cyane nuko icyinziro cy'umuntu cohera kuko uwundi arashobora no kuvuga mwanya muto utangana n'uwo mwaka icyumviro cy'umuntu bigahera kuko
uri kwa koresha ikiganiro ari wamenye umwanya abantu bavuga wewe uri umunyagihugu wewe ntumumenyesha makuru ntushobora kumenya umwanya umuntu ataheza kuvuga reka duhe ijambo umushyirantahe Edouard Nduwimana avuga cyane cyane ku byashyikirijwe na Claude avuga ko abanyapolitiki bagiye kwiyamamaza ruguru batafise umutekano wabo tugakuri ijambo
murakoze ngira ngo sinja kubirangira ko cyane ariko nibaza yuko gushika uno munsi nk'umuhozi w'abarundi mu byo turonka badushikira adyapfu bafashe guhanwa leta ko itarabivuga sananye batubwiye ko abanyepolitiki bagenda kwiyamamaza ngo kugisha amanama ngo ugabure umutekano two muri mesha rero nabo bari hanze nabiboneye abifuza gutaha bakaza kubakirira nuko nabivuze ubwo uko umutekano wabo uzaba wubahirijwe kira none nk'uko yavuze na minani mu bimwe bimwe mu byavugwa mu biganiro hoja mu cyo kijyanye n'umutekano w'abanyepolitike imbere mu gihe cy'amatora nyuma y'amatora abonaga yuko icyo ari icyumviro cyiza ariko ku bindi nibaza yuko by'ukuri mu Burundi hari amahoro ari umutekano kandi iyo wese agiye kubikora byo biciye mu mategeko nta ngwane yogira ikibi ni uko hari bamwe bashaka kubikora batisunze amategeko ikindi yashobora kuvuga ikijyanye n'ibidashingiro avuga ati n'abenegihugu boheza bagahabwa ijambo bakumvirizwa ndashimiye ko mvuze ko mvuze kigaruka kwe ariko nagenda mu remezo ndamubwira ko by'ukuri gushika uno munsi integuro yaciye muri leta nta handi iraja ubwo twizeye yuko by'ukuri bizoca muri referendumu n'abenegihugu bagashikirizwa iyo integuro baraga icyo bayishikirije ko bakayemeje ntibureza ngo ije mu ngiro aro yoreba nibaza yuko mu mutekano ari uko no byatwege dusaba turasaba yuko by'ukuri bigaca muri referendumu kubisigaye nibaza yuko by'ukuri nta bindi birenze ibyo baheza mushikirize
ego bereka tumenye ijambo Dr Jean Minana Gilica avuze ko byashikirijwe na Claude na Nahimana mu kanya gato Dr Minana
nashaka nshimiye abanyagihugu bafise ubugabo bashitse ubushinjanyaha bwo kuvuga bagishobora kuvugisha ukuri kandi hari ubwoba bwinshi bategwa bakemera ati inge turivuge ntituriga mu ijambo duce rugabo nukuri biranezereje ko bakihari ariko uwavuze ati abanyagihugu bamerewe neza abanyagihugu aho barundi kazi mwamwumvishe Edouard Nduwimana yavuze ko bamerewe neza mwese mubazanye aho muri sinza kubimenya mumazanye neza abamerewe neza ubu abarundi n'abarundi kazi bamerewe neza barimo barishima ko batwawe neza kandi bamerewe neza ni bangahe iyo bavuga tukene uratekeye umurundi n'abarundi abarundi n'uburundi havuye Nduwimana nabo bari kumwe nabo bari kumwe abo bari Bujumbura abo nyine bagenda mu mavatiri meza nibo bavuyemo nako yavuze ngo wanzi wadufasha niki na zungu isa kona gahemano kona gomba gutsinda kumuvimba abantu iyo mvugo yakwiye kuyireka kuko n'Imana imwumva iyo havimushira munsi yacu ariko ibyo mvugo mwe ni inzu kuko nta cubimara z'agahemano n'agatsinda ako ni akamaro turabisho dukora turabisho duhungishije turabisho dushaka turabisho aho dushaka gushika sibwo bwa mbere jewe mbunga sibwo bwa mbere ndwanya intwaro mbi mbona ko ari mbi sinabwo bwa mbere tuzihindura tukazitsinda zigahinduka n'ubundi amubwiye ndabwiye abarundi n'abarundikazi bitere biteruke ibyo turimo bigiye bishika tuzoganira nta yindi nzira kandi bizohinduka bashaka bahindura ibyo bashaka uno munsi n'ejo na hirya y'ejo ariko impera n'impera tuzokwicara hamwe niyo abagira ntazoba nk'ihari abazoba bakiha bazokwicara hamwe kandi ibintu bizohinduka kuko nk'imyaka nari mfite nyumviriza wansaba ijambo
umunyagi huga sabi jamu mureche ya putukuri ya viva zangu mizyami nani mihani ndo muta saaza jewe nase kututu usiga ilagiri hivi kani tumibona sura wa shinga nahi nifu bitu mnagiri haanzi hindi nifu hindi wa aniche se hini ya gufatu kwa mbega hini ya gufatu kwa nagijiki chesu hini ya nukui kwa kumurundi inyaka maze nyinshi nukui kwa nukuru sanzo kumbwa haranda hindi ishwe sige ni
ndawona jofisi abandi banyuani minani sozi la ngoga
bala ya murundi ngobari vuge babuko kuri akribeshi turibeshi twafto yonzira kandi tuzosigana nabandi nugwaruka naba nagiye banywa abyumva niwa ababa niwa abyumva bazosigana rubugurana imbera n'impera mu kwicara hamwe
ndabona dufite abandi banywanyi Dr. Binani sozera
bona bagabo uwa ubuze kireti kora nawe mu batwa mwica niyo mu Uganda bagwana mu namashinga mateka ntawe bacho bafata wade kumwica niyo hamwe mu Burundi ariko twabica bose bagujana mu ipri nane uwumvise bafashe bakakora muri Tanzania niwacu babica bana bapfunze no kubafunga
tubibutse inshuti mwese ko niko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika
ikintu kikarito baragupfunga naye guwaru de neve uvuga nabi yotwaro ejo bavuga ati
Dr. Milani
uhindura kwisi wa shingira kuko cyose atari kwako munsi umwe bakaba bagupfunze nuko meno ntibije tuba nda w'Imana
muze murafata amasaha yanyu murabe ndabona ko umengo mufashe jambo ntimurire kura mu kanya gatoyi kandi dufite nabandi bari wanyu radio ijwi rya Amerika reka duhe jambo Sophonie muri beneza Mwishye Safari.
Bilimona ya Uganda.
Ubanza witwa nde igikirundi.
Nenda ko itugiye nitwa nyenda kuri Sophonie.
Mwese kibazo mwese cyumviro.
Ikibazo cyanjye nagira ni barize abatumire.
Yego, tugakuri jambo nyarutsa.
Ati mbe mwese ati mwa mukunda barundi, nyamba mukunda barundi. Abumbagije nka Dr. Jaminani. Ati ibyo biganiro muri ko muvuga yuko byo tunganwa muzwa museruka nk'abaserukira imigambwe yahunze cyangwa muzwa museruka nk'abaserukira n'abashatse gukubita kuri deta icya kabiri nta kibazo Edward Ndwimana aravuga ko ari umuhuza kandi n'abandi barabivuga ati none we kuri umuhuza ko hariho bamwe bahora bakwitura ntibatunganirizwe ubu n'umuhuza aserukira barundi cyangwa buri umuhuza aserukira umugambwe uri ku butegetsi bwonyine
murakoze Sophonie na kuri yo reka duhe ijambo Armel mwiriwe neza Armel
mandamo oui ni Armel mvugana
muratwumva
yego je ndabumva ne tujya na kwijanza
witwa nde izina gikirundi
Armel ndikumana
ikibazo cyumvira mu kanya gato mwanya wagiye
ego munda mukiriza batumira ubwa mbere
barakumva
nagira nyabure muganga Jaminani kubyumviro bafise umugendo igayitse abantu bamye batari mu ntwaro zishigikiye ubutegetsi ingeso biharaje mu iki gihugu cyo kwanka amatora iyo ngeso brema ubwo turukundo bavuga ko bakunda barundi Jaminani arabiyizi 93 igihe abaye kudeta perezida uko nta barundi twangajwe turapfa nabi bagaca basigikira abantu baza bakubita kudeta beretse barundi yuko bashaka ko dusubiza hahandi badusubize muri ya ngendo yo kwishwa n'inzego zishwa aho zokingiye abanyagihugu deta nizo zobirutseko nyuma ibyo nyene nuko avuga akongera akivuguruza akavuga ati jewe sintinya kwicwa sintinya gufungwa mugabo ngo narahunze none yahunze iki mu Burundi amahoro ari abutuye kandi leta ntisiba kuvuga ati nimutahuke tuganire nizo biganiro biboneka yuko mega nabo nyene ntabyo bashaka
musozere Armela
ego nariko ndavuga ati nizo biganiro barabivuga mugabo menga ntabyo bashaka bo bihaye umugambi wo gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu mugabo nagire ndamukebure yuko nk'abanyagihugu ibyo bintu ntituzobyemera kandi ntituzobyemerera
ndeka tubahe ijambo ndabona kanya kagiye Dr. Jean Minani byashikirijwe na Sophonie ubwa mbere na mbere na Almeda Ndikumana
tugakwije mu kanya ka mbere ni
umuntu umwe n'igice
nukuri nuko
uharua kuisa
shakirigano shakirigano nguji muna wandubose wandubose kila mundu wese afise icho ijamba shuwa kushikeza uwari wese uwari wese yuko yoza tukawushikiriza tukawushikiriza mwivuka igihe twari mu ngano zya Arusha kera bavuga ati sende desdede nishobora kuza kuko muhari warwicanye muhari bagira ngo ni muvoma genocidaire mugabo hanyuma twarabonye ko atakunda utaganire nabo uko wayita kose bitazokunda none ndio ariko ubutegetsi nico gituma mvuga ati abantu bose basi icyo bavuga baba nawe bapongo bagize kudeta nawe bantu nawe bapongo bafashe ibigwanisho bose baguzwa abo nyine baguzwa kuza kugira ngo baganire bavuga ituma bayifashe barangiye niko batagiye bisubira dushireho twumvikane ukuryo twotunga igihugu ibyo bintu bizosubire nayo armeri byavuze sinomwishura kuko ndumva ko yatumwe umva yabuze imbonera kure nabandanye gutyo niba yemerwa ubutegetsi nashaka kuvuga niba Afurika zoza nirumvire ko imbonera kure yatanguye kuzijako nirumvise ko n'ababa bakorera leta batangu bahora bayifasha bayikubwira nk'umukuru w'inama w'umurongozi wa jambo ungaro muri mutimbuzi barayi bafashe yavugira hejuru nk'uko apfutse armeri uko niko yavuga ariko nabo namufashe
ariwe
mwatsinze w'umucarama w'imbonera ku mukwimbonera kure mucarama ngo bamufashe nabo nyine bazobafata
mukanya ndaguha ijambo musozere naguhaye umunota umwe n'igice umaze kuvuga iminota ibiri Dr. Minani hasigaye iminota itatu ndakeneye ko musozera sivyo reka mpijambo Dr. mpijambo muhuza Edouard Nduwimana nawe nyene agice avuze kubyashikirijwe na Armel Ndikumana na Safone duga kwijambo umunota umwe n'igice
murakoze ngira yasinda na ushikana ariko nagira nshimire abo bashikirije ibyumviro ariko kandi nibuka Dr. Jean Nani yuko kuko magereranya ibyo bakoze Arusha n'ibyo muri kino kiringo nibaza yuko ntibisa nibaza yuko muri politiki abantu barakwiye gutera intambwe akaza mirongo icyenda gatatu akabona ibyabaye hanyuma akazashuka amasegonda yose akabona ibyabaye no gushika uno munsi ibintu byagiye bihinduka kira noneho uno munsi Burundi turi muri Afurika y'ubuseruko burya mu myaka itatu tuzatuma tugira federation politiki tumwe turi igihugu kimwe sinibaza yuko iyo ngendo bari kubagira uno munsi bashobora kubaza ko nkuko bagize mirongo icyenda na gatatu nkuko byabaye mu bihumbi bibiri akaba amasegonda y'Arusha ko bizokoma bigenda mwene uko arakwiye kwicara nawe agasubira akirungurira hanyuma akaraba abo bari kumwe ngaho akatubwira ati mbega aba bantu mbega burya by'ukuri baserukira iki kuko najya nakubwira ko abamenyeshamakuru n'abarundi batwumve n'abandi bose batwumva yuko by'ukuri abo onya bavuga ngo bari muri sinarere nta kintu na kimwe muri politiki igenda biva nkabyo na nk'umuhuza w'abarundi bitwa ngo baraserukira keretse umuntu umwe wenyine yoba yitwa yuko arangoye umugambi nawe
ndabaha amasegonda
n'abantu ku gatwe kabo nibashaka rero gusamaza abarundi n'amakungu bariko barahiga ibiganiro ngo baze mu matora kuko
amasegonda mirongo itatu Edouard
gutora no gushobora kwitoza nk'abantu ndi bose mugabo nta kintu kimwe bavuze
amasegonda mirongo itatu ntimurenze kugira ngo
ikikirize kiri nacyo nuko by'ukuri badukebye kuvuga bati mbega ubwo murakunda igihugu nibyo hari naho rimwe na rimwe usanga abanyepolitike twibaza ngo basaba turiko turashyira imbere inyungu zacu dushimbere inyungu z'igihugu birakwiye rero yuko
ndabona akanya katujanye mu ijambo ryo gusozera Dr.
twoshira imbere
umwanya uragiye reka duhe mukanya gato reka duhe n'ijambo Dr. Minani nawe nyine asozere tubwira ikintu abona cokorwa mu maguru masha kugira ngo abarundi baruhuke mukanya gato amasegonda mirongo ibiri
uriya erisingi ndabyemeye ko twahuye wahuye n'abantu atatu bamaze cyangwa ari ikintu bari bamaze wari kuva i Burundi ukadusanga tugahuriye erisingi ko twashaka guhurira no muri Tanzania mu minsi yaheze washaka ngo duhure atatu tumaze rujya
ugatumwanyu kono na mafaranga ya igihugu mudafite
docteur Jaminani ndabona akanya katujanye kiganiro tuzokigaruka ko ndabona akanya kagiye ndagushimiye docteur Jaminani ndagushimiye nawe muhuza barundi Edouard Uwimana turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteka mu twadushimira ingenieur yadufashe mu hirya bw'izuma na Fatou Karara igiranije kiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoro wa mwiza.